Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Itegeko rigenga byo gufasha imigambwe bivuga ko leta ishobora gufasha imigambwe haba mu itunganywa ryayo canke muri kampanye.
Uyu ni Pascal Banandagiye, umushikiranganji w'intwari hagati mu Burundi, avuga ku bijanye n'amatora ya kamarampaka ategekanijwe mu kwezi kuza kwa gatanu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru tubafitiye duhereye ku yavugwa hanze y'akarere k'ibiyaga binini, aho impanuka y'indege ya gisirikare mu gihugu cya Algeria yihaye inkumbi. Ibirenga ngaha turabishikizwa n'umugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Muri Algeria, indege ya gisirikari yagize impanuka ihitana abantu 257, bose bari bayirimo bari abasirikari, imiryango yabo n'abaderevu bayo 10. Indege yahanutse igihaguruka mu mujyi wa Boufarik hafi y'umurwa mukuru Alger, yajyaga i Tindouf mu majyepfo y'igihugu. Ministeri y'ingabo z'igihugu cya Algeria yatangaje ko itaramenya icyateje impanuka.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Tuze rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amushikiranganje w'intwara yo hagati mu Burundi yibutsa abarundi ko abanyepolitiki bazoba bafite uburenganzira bwo kwigisha gutora ego canke oya kwibwirizwa nshingiro icyo gihe kigeze, kandi ko atanumwe azoba afite uburenganzira bwo kubibabuza. Yabashikirije kuri uno wa gatatu mu nama y'abayoboye imigambwe, inama iba inyuma y'amezi atatu, ya kira mezi atatu. Inkuru rero ya Evariste Nzikobanya nk'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Bujumbura mu Burundi.
Iyo nama hagati y'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko yashingiye ahanini ku myiteguro y'amatora y'ibwirizwa nshingiro yimirije. Ibibazo si bike ku barongoye imigambwe muri ino minsi yimirije amatora. Muri byo harimo nimba leta izofasha abahagarariye imigambwe gushika ku rubuga. Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu ari mu babajije icyo kibazo.
Iyi referendum burya ni itora, muga ni itora mu migambwe cyari tuzi neza aho rizobera. Imigambwe yose ntinganya uburyo twagira tubaze yuko ministre ntiye icyo kibazo tukibaza muri leta uko bashobora korohereza imigambwe kugira ngo ishobore kuja kugira iyo kampanye bafise uburyo na bukenya, hanyuma inyishu bazoheza bakamuha azoheze niyasura kudutuma ko atoyidushikirize naho iminsi ari mike.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye arongoye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu natanga inyishu itomoye kuri icyo kibazo, afatiye ku kuntu itegeko rigenga iby'imfashanyo za leta ku migambwe rivuga.
Nivyo, itegeko rigenga ivyo gufasha imigambwe rirabivuga ko leta ishobora gufasha imigambwe haba mu itunganywa ryayo canke muri kampanye. Mu Gifaransa bavuga peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée nationale. Itegeko rivuga uko muri somye muca mwumva ibishoboka n'ibidashoboka, uretse yuko ibindi bisanzwe muri constitution ya article 84 legislateur yakoresheje peu yanga kuvuga ati doit, kubera yarazi neza ko bishobora kudakunda. Naho rero sinshaka kukirandira ko kuko murashaka kugisoma namwe mukaraba le compte ni de la disposition, hanyuma tukazoheza natwe tukagenda muri iyo esprit nyene tukabaza ishyirangano biga cya leta.
Abo barongoye imigambwe basanga muri seni bari bagiye gutomora umwambaro abaziyamamariza amatora y'ibwirizwa shingiro bazoba bitwaje. Kuri icyo kibazo Prosper Ntagwamiye ajejwe kumenyesha amakuru mu mugwi seni yari yitabye nama yatanze inyishu ashikiriza ko bazoba bambaye impuzu z'amabara aranga imigambwe barimwo.
Kama k'imyambaro murare kuri kwambara voze nsinye article 25 ya code electoral declare lati nimuzotinye kwambara umwambaro bagenga muri kampanye bavuga ati umugambwe kana kushigikiye iki cyangwa kiriya birareku muri iyo minsi 10.
Uruhara rw'abarongoye amashengero mu myamamazo nabwo nyine rwabajijwe na bamwe mu banyamigambwe. Felicien du Burundi n'umusende DDD anarongoye ihuriro ry'imigambwe.
Ikibazo ngomba kubaza ni kijanye n'ama eglise Jean Tisitampe nawe ataragera, mbega abanyamashengero mu mashengero bazovuga bazobwira abakristo gutora ego chanke oya chanke bizobera andeho desegrise
Komiseri ajejwe ibyo kumenyesha makuru muri seni atanga inyishi tomoye kuri ico kibazo
ikindi naco ngirana niki cama eglise eglise muve nka muvyumvise n'ibisore ku budid kubatera gapfungu eglise ni apolitique ni apolitique nta consigne de vote irekuriwe kuvuga ari shengero mugabo mushikiranganje araza kubinonosura je sino giteba ko eglise ni apolitique naco irekuriwe
kwiyamamariza ibwirizwa shengero bitegekanijwe gutangura kwigenekerezo rya mbere birangire kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2018 eka n'abazitaba iyo myiyamamazo bakazoba bafise uburenganzira bwo kwigisha ego canke oya atawo bakomakoma nkuko bivugwa n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru ugusangira ikivi kuri ko gutuma bamwe mu gwaruka ko muri komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura bareka kwikekana muri antunga ni mu gihe aho muri iyo komine ivyo kuyamiriza ubusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2015 byahabereye bituma havuga icyuka kibi hagati y'ugwaruka ruri mu mugambi uri ku butegetsi hamwe n'ubwo mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi ijwi rya Amerika ryasanze ubwo gwaruka ku kivi genzi wacu fidelite shatsi niyo nkuru adufiti
Ijwi rya Amerika ryasanzwe kugaruka ku kivi bambaye amasarubeti y'ubururu abasore n'abigeme bavanze bariko basibura ibarabara ryo muri zone ya Mayuyu hafi hariko harubakwa isoko nshashaka ijambere muri iyo komine naho kugaruka ruje n'ibikorwa biratandukanye haba mu by'ubwoko no mu kugira ibyo bibitandukanye mu bya politike byongeye ikomine ya Mukiki muzabireyemwo ibyo kwiyamiriza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza asubira kwitoza mu mato 2015 iryo shiramwe ko tubimenyeshwa n'abahihurikiyemwo ni ihuriro rinywanishwa aruka yegware minani ari umugambo wa CNDD-FDD yabwije ujya Amerika kuko yinuba ntagati ugwaruka ruhari ariko kokoraga abanuka
twatinyana ku bintu by'ubwoko bamwe bavuga bati twebwe twemera manda abandi titwebwe ntituyemera niho rero byacha biba hijya bintu by'imigumuko kuri rengarira ngaho bavuga ngo imbonera kurekeshi n'abahutu ngo ngabajya baraje muri igirwayo mubabonye muhungu nk'ubu twese urwaruka dukorana muri iryo shyira hamwe ubu turayaga kubera karurumva ntitwashobora kugana mugabo butura yagi tugatera ni nkuru tugatwenga ariko kare umubonye wacha wiruka ngo nguri ya wamugesera nguri yaraje kwa nako
yadukunde regisi ari mugwaruka bwinubwa yatubwiye ko byamubabaza cyane
gusa twaratinyana ubwo buye biriko biraza kimeze bye
ni wowe ubona gute ko bagutinya wewe
baranyinuba ari twavugana
ni wonye uri kwatambuka wewe kugwaruka ukabona abo mubana ariko barakwinuba ku mutima wa byakira gute
umutima byateza kukungira ingaruka mbirumva kwaba ngo kwigunga
none umaze kuza muri ishira hamwe urabona ko hari akarusho nyene bakuramba
akarusho kariho kanini gose kubera umutima w'andi umeze neza ubu twese nabagenzi nkujyanye mu miseze ntabwo kuntu yambona neza mugabo ubu numugenzi wa mbere uyo
uyo yadukunda rero ni saheje kudoma rutoki yitwa Manira Kiza Jean Marie nawe nyene aremeza ko yahora mutinya
nka regis urya vrema naramutinya gose turi ku ishuri baravuga bati feza tasio urya rakaze twamutinya kuko bavuga bati urya no mu iprona w'indana akaze nawe uri muri CNDD-FDD bavuga bati oya urya ntibikuye ko muvugana kuko nta mahora kugombera rero nico mbona aya mashyira hamwe ariko atugirira ko neza ubu turi hamwe rero nk'ubu tumaze igihe kinini tuvugana nabona ko ibyo bavuga ari kumubeye ishyira
hari undi muguhugwaruka ruvuga ko gwahohotewe ariko rukamenyesha ko ishingo ry'amashyira hamwe tumabukure kuriranira kanani donation
Jire nta mugambwe ndimwo mugabe byarankoze ko frem. Je nari umuntu ashora ibitunguru mu isoko y'ikwibaga. Ndiko ndagenda turahura nabo ba jene nyene bari mu migomo. Baratujyana batu barataho tuza kugarukira hose niho mugarukira. Mbere ndanakubitwa renja ndiruka ndabasigara. Maze kubona ingene byangendeye umuntu wese nashobora kubona bavuga tu ari mu barabara namubonamwo nk'uko mengaje angana. Ahubwo mbere bona bigwiza ibintu by'amashyira hamwe biri n'icyo yifashe. Hari no uwo tubirana n'uwo yoba yarakugiriye nabi mugahura ngaho nye mukayagate naho byagenze ukura mbabarira hari naho murekuriranira mwebwe nyene
hamwe bivugo gwaruka hari nabandi bavuga yuko baguye mu mpoyero z'abagiye mu byo bamwe bita imigumuko abandi nabo imyerekano bagahigwa bazira urwikeko kandi za Thierry numwe muri bo
yewe inyuma yuko habaye imigumuko narahedeje ishure ama harabaye ibintu byo kubura akazi niyo nduzi no n'ubwo bakubera hari habaca biyumvira ngo ngaho baragarutse bamwe bagira imigumuko ko abandi ngo wa muhungu kwa nakayaje gaca kwikeka ko nje gukora nabi kandi naje mu mutima wanje bitarimwe kandi ntibyashikiraje gusa kuko beshi byarabashikira ndetse n'igipolitika cyane kumera nk'ikiranke tekimuronde umuntu agacazi wabo azarabundabunda agasubira inyuma agenda arabunda n'ubu muri komine yacu haracari ibisigarira by'ibyo bintu
kiretse ibikorwa rusange byo kwiteza imbere bisaba amaboko n'inguvu ngo gwaruka baronswa n'inyigisho zijanye no gufatana mu nda hagati yabo hamwe no gusatura amatati bidaciye mu ntambara bikomine ya muki kugwaruka ari umushyiramo ryo kwiteza imbere rugera ku ijana n'ubwo gwaruka umwe wese yandikiwe ku munsi agahembo k'idolari zitatu agaheza akaronswa zibiri iyindi dolari rimwe isigaye bari baziganiriza kugira ngo ikiringo cy'amezi atatu uyu mugambi uzomara n'icyahera azovemwo amafaranga bazokoresha mu kwiteza imbere uyu mugambi uhuza ugwaruka ku kivi ikugwa makomine abiri yo muri Bujumbura ayo nayo akaba ari mu kikira mugongo manga iyindi komine iri kurakogwamwo ni komine ya Rusaka iri mu ntara ya Mwaro ayo makomine yose ahuriye ko nuko yabereye mu byo kwiyamiriza gusubira kuyitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu 2015 muri komine Bukike mu ntara ya Bujumbura Fidete Ishatse iri rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio ya
Rwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika ku biganiro tubafitiye kuri iyi saha. Ku munsi wa mbere niho hatanguzwa isekeza ry'urucandago rwo gukingira ibitungwa akaranda kateye impene n'intama kakica izishika 8,000 mu Burundi muri uyu mwaka. Kuri uno munsi wa gatatu aho tuganira kubijanye n'amagara y'abantu itegeko ryo kudafungura ivyo bitungwa ryo barikiri mu ngiro. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiye na muganga Desire Ntakirutimana ayoboye ikigo c'igihugu kijejwe gupima no kugwanya indwara z'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Atangura mubwira uko ikigo bacu gucandaga ibitungwa kigiye kurangurwa.
Nibyo twaratanguye ku tariki 9 z'ukwezi kwa kane isekeza ry'ucandaga ibitungwa byose impene n'intama. Gasekeza nijye kugira ngo tugikingire akaranda k'impene n'intama. Rero igasekeza rikaba rizokorwa mu gihugu cyose mu ntara zose z'u Burundi, ariko mu ntango twatanguriye mu ntara 12 gusa, ariko mu minsi iri yavuga cyane haba catandikirwa izindi ntara. Intara rero twatanguriyemwo ni intara za Ruyigi, Cankuzo, Murambya, Karusi, Rutana, Mwaro, Ngozi, Gitega, kumbura nyene guhera kuko ni naho ubu rikogwa. Bururi, Kirundo, Muyinga hamwe na Kayanza. Izindi ntara zisigaye arizo Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge na Makamba na zone turindiriye ko incanco zidushikira, tukaba twiteze ko naho tuzatandukira tugaca dutangura naho gucanca imitungo by'izo ntara. Twahereye cyane cyane mu ntara tubona ko zisa n'izibangamiwe gusumba izindi, ni ukuvuga intara hasanzwe hari icyo kiza hamwe n'izindi ntara tubona ko tutarabye neza zishobora kwandikirwa n'ingoga gusumba izindi. Izo rero nizo twaciye tuba turahera ko ariko ni igikorwa kizokorwa mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Murakoze cyane rwose. Twavuze ko impamvu twanagize kino kiganiro nuko ibi bitungwa bifungurwa cyane mu gihugu cy'u Burundi ku bijyanye n'imiti, n'ubu imiti ntiraboneka kugira ngo abantu bahe kumbure zimaze gufatwa.
bo mu bisanzwe akaranda k'impene n'intama ni ingwara nkuko nigeze kubivuga itegwa n'umugera bita PPRV. Uwo mugera mu by'ukuri nta muti nyezi na ushobora gukora kugira ngo umuntu avure igitungo cyarwaye. Umuti duhanura aborozi nyamukuru, ingingo nyamukuru duhanura aborozi ni ingingo yo kwikingira. Ibyo nabyo kwikingira rero hariho nk'uko dashikiza iy'ibitungo y'umuntu avuze igitungo akagishikiza ubwo nyine mu zindi akabanza akagishikiza ahantu hari ukwazo. Tukasaba aborozi kutaza ibintu byo kutaragira ku mitumba, ibintu byo kwikingira. Na cyane cyane rero urukingo nyamukuru rukora ni urucanco rw'ibitungo. Rero iyo umuntu yatangije ibitungo byiwe aba afise garanti yuko igitungo cye kitazongera kukirwara.
Tugarutse kuri icyo gikorwa nyine murimwo nk'abari ku mutumba hagati mu gihugu, biriko bigenda gute bashikiriza ibitungwa byabo hehe? Ni hehe neza na neza baje kugira ngo bacandagishe ibitungwa byabo?
Murakoze cyane. Muri komine yose hariho amakipe ari ku rubuga, amakipe twashyizeho amakipe abiri abiri muri komine, akaba agenda ashiraho, yari ashizeho ikirangaminsi cya buri komine ibibanza bazana kubitunga. Rero mu bisanzwe baramenyeshwa ibibanza bizoberaho incanco, ibyo bibanza bakaca babiho bategeraniriza ibyo bitungwa bakabizana, abaganga b'ibitungwa bagaca babisangaho cyandaka. Rero namye ku rubuga nabonye ko abantu benshi cyane bitabye icyo gikorwa kandi ko kiriko kiragenda neza, ariko nusaba ko bubandanya gutyo mugabo cyane cyane ntagire umuntu n'umwe atitaba ako kamo. Rero iki gikorwa ni igikorwa cyatanguye nkuko nabivuze ku itariki 9, ni ukuvuga ku munsi wa mbere, kikaba kizomara ukwezi kiriko kirakorwa kugira ngo ahantu umuntu mbere kugira ngo imitumba yose ubude akarere kose gashikirwe, ntihagire ahantu na hamwe dusiga tudacance ibitungo. Nagomba mbonegweho gushimira cyane abasanzwe badufasha mu by'iterambere, ahantu avuga cyane cyane ikigega mpuzamakungu, ibanki mpuzamakungu, banki mondiale, nkavuga ishyirahamwe mpuzamakungu ry'uburimyi no gufungura FAO, nkavuga ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'abandi basanzwe bafasha Uburundi mu iterambere, bafashije kugira ngo ibikoresho bashyigikire Leta y'u Burundi mu kuronka ibikoresho, incanco, reka n'ibindi bya nkenerwa kugira ngo igikorwa kigende neza.
Muravuze ayo mashyirahamwe yose mwifatikanyije muri iki gikorwa abariko barabafasha, ni ukuvuga ko urucanco ari ku buntu ku banyagihugu canke bararuriha?
Yego cyane, murakoze. Urucanco ubuye dufise ni urucanco ta mahera na make yibaka umuntu araza mu gitungwa kiwe, tumusaba ni kuzana igitungwa kiwe gusa, nta mahera bamwaka, urucanco rugirwa ku buntu mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Ku bijyanye no gufungura ibyo bitungwa, n'ubu itegeko riracyariho, muracyahanura, biracyabujijwe gufungura impene n'intama? Ni mu gihugu cyose cyangwa aho honyine muri izo ntara? Twumvise ko izo ntara zitandatu ako karanda kabangamiye ibitungo.
Murakoze cyane. Mu bisanzwe intumbero Leta y'u Burundi ishyize ni uko aborozi bogaruka mu buzima busanzwe, iki kiza tukagituza tukacyanura n'imizi, hanyuma aborozi abanyagihugu bagasubira mu buzima busanzwe, ufise agahene akakikorako, ukeneye akadabrochete akifungurira. Ariko rero naho biri uko ubu yitwa intambwe novuga nyamukuru tugize mu bijyanye no kurwanya ako karanda, bisigura ko ako karanda kazoba gaheze ubunyene bwa vuba. Bisaba rero ko murazi ko urucanco rurafise umwanya rushikira mu mubiri rugatangura gukora, hanyuma rukagira icyo rumariye umubiri w'icyo gitungo kiba kirwaye. Rero icyo duhanura aborozi ni uko batoca bihuta ubwo nyine kugira guca baca batangura gushora ibitungwa, gutangura kuza barabibaga, ngo kwihangana iminsi mikeya, iminsi myinshi kugira ngo urucanco ruriko rurakora, hanyuma tuce tubona kuvuga kumbure ababijejwe babone gufata ingingo zibereye. Ariko icyo nubamenyesha ni uko biri kubirakorwa kugira ngo abantu ndagoma n'igihe kirekire batarasubira mu buzima busanzwe.
Aho banone haribonekeza abantu bidoga ko baba baragwaye indwara zivuye kuri ako karanda ko byatangwe kuva mu kwezi kwa 12 haraciye amezi 3-4 aho barabana baba baragwaye bakaja kwivuza mu gasanga kumbure byo byaratewe n'aka karanda.
Mu bisanzwe kumbure nani nagize kubisigura mu minsi heze hariho indwara zimwe zimwe zandukira abantu bigiye ku bitungo mbere washaka hariho n'izandukira ibitungwa bivuye ku bantu ibyo birabaho ariko akaranda k'impene n'intama siko koko kameze. Mu bisanzwe si indwara ushobora kuvuga ngo umuntu aragwaye ako karanda kubera yafunguye cyanke yabanye n'igitungo kigwaye, ariko ingorane nyamukuru dusanga nuko usanga abantu bariye bafunguye ibitungwa bimeze nabi, kuko naho navuze ko atari indwara ishobora kwandikira umuntu uca usanga za nyama yatakiye akaranga kukuba ibifungurwa byiza umuntu ashobora gufungura akagira mugabo ntashobora kugwara cyangwa gupfa, mugabo ingorane ni uko afungura ibintu bitameze neza. Ni ubana karorero nk'iyo dufate nk'ufata n'igitungwa cya giduke kikavunagurika ugasubira nk'umuntu akakirya, murumva ibyo twebwe nk'abahinga tuvuga tuti nibyo cyadudutse cyagize ni mugabo hariho degre inyama ziba zononekariye ko tuvuga tuti ntigikwiye gufungurwa. Rero turahanura abantu kutagira ibifungo kubera icyo. Ikindi nacyo ni uko inyama iri mu bintu bifasha cyane kugira ngo icyo kiza cy'indwara gikwiragire mu karere kaba katarashikwamo iyo ndwara. Murumva ko twatanguye gucandaga ariko hose ntituhashikira ko rimwe. Murumva ko rero tuvuga tuti reka icyo dutanga inyama abantu batangire kuzirya washobora gusanga cya kiza kitakiranduye. Nicyo gituma basaba ko bukwihangana iminsi mike tukabanza tugakora icyo gikorwa kigahera, hanyuma igihe kimaze guhera tugashika ku kibuga kandi tugafata ibipimo tukagenda gusuzuma aho abasoda b'umubiri w'ibitungwa tuba twacandaje bigeze, tubonye abasoda b'umubiri bageze ku rugero rukwiye ku buryo twizera ko indwara itazobandanya irandagata ngo igende ahandi. Tuvuga tuti kumbure indwara turiko turayitsinda reka abenegihugu basubire mu gihugu gusanzwe, ariko rero izo n'ingingo zizofatwa n'ababijejwe abafashe ziriya ngingo nyine zo kurwanya iki kintu niyo bazofata izo ngingo bivanye n'ibyo twebwe nk'abahinga tuzoba twamaze kubona yuko ikiza cy'akaranda n'impene n'intama itakiri menace itakiri ingorane ku gihugu cyacu.
Bifata iki bizofata ikiringo kingana gute kugira ngo murabe niba abasoda abasirikare bibo mu mubiri w'ibyo bitungwa bashobora kuba bakomeye nyuma yaho mugishije gurucanjo?
Murakoze cyane. Bivanye n'igitungwa iyo kiba kimeze kenshi dufata ko mu ndwi zitatu igitungwa kiba cyatanguye kuzana abasoda bakwiye ku rugero rukwiye ku buryo atangorane, mugabo hariho n'ahandi usanga bigera ku ndwi zine. Byumvikana ko tuzoza guheza ibisekeza turimwo aho twatanguriye dushobora gutangura kuza gusuzuma tukaraba ingene ibintu biriko biragenda. Murumva rero abantu bakwikanga amatsike kirekire cyane, ariko nkuko nabivuze bigovana n'ingene kuko murabona igihugu cy'u Burundi igihugu tutari tumenyereye iyo ndwara, ingene umubiri w'ibitungwa biri ngaha bayita mu Gifaransa ngo ni population naive, kuko indwara itari igera ihaza utusanga kumbure abasoda b'umubiri bitwara kushanye kuriya mugabo hari igihe binyaruka hari igihe bitera mugabo muri rusange bashobora gufata ko nko mu ko duhejeje itegeko zo guhera tukajya dutangura aho twahereye tugenda isuzuma turaba ingene ibintu byifashe.
Murakoze cyane rwose mushinga nahe na Karutimana Desire mu bushekeranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi. Ni ikiganiro rero gihijambo bunyonyi biradijwe rya Amerika tuje ku mirongo ya telefone nabo nyene tubaha karyo ko kuterera duhere kuri Kwizera. Uraho ga Kwizera?
Muraho neza.
Turaho turashima namwe.
Natwe turashima nk'uko hari ubuvuga ni twa Kwizera Eugene mu karere ka Rwanda. None kambanda ngushimire ko mwadutumiye umutumirwa. None icyo nayanza kumubaza akambwira ese tumaze kugera mu Burundi, murabona ko Burundi ari igihugu gituranye n'u Rwanda, ese haba hari gukora duke ni ingamba zirimo gufatwa kugira ngo icyo cyorezo cyo kitagira no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abaturanyi bacu?
Ego,
katamu. hanyuma ikindi nanone aze kutubwira ese buriya aya matungo atumira kugira icyo cyorezo ubutijugunya cyangwa se hari ukundi kuntu babigenza mu gihe iyo itungo riba ritari ryapfa ako kanya.
Kwizera wasubiramo ikibazo cya kabiri ntitwakomeze neza.
Ikibazo cya kabiri namubazaga nti iryo tungo iyo ryamaze gufatwa n'icyo cyorezo ese rihita rita ako kanya cyangwa rirabanza rikarwara nk'uko rishobora kurwara n'izindi ndwara zisanzwe?
Urakoze cyane Kwizera.
Murakoze cyane namwe bw'ibiganiro kandi muduhamagara cyane turatuma kuri interneti nawe bukaba karirimbo.
Murakoze cyane rwose. Katubandanye twakire na Peter uratwumva?
Ubu ndabumva.
Yego, muduhamagaye muri he?
Igitega mu Burundi.
Igitega naho nyine iryo seke zaryatanguye byifashe gute ikibazo cyane cyumviye?
Nshaka kubaza ikibazo none bizomara iminsi ngiye kugira abasubacure kuri yadufungure inyama. Nimene cyane intama kuri cyo yagikumbuye kweri kuko n'uwaci gitega nawe nyine imwizo ntara zandukiwe muri biye ntara zandukiwe gitegerimo bayi usanga keshi mu ubukene bushabuze mu miryango kare na kare usanga umuntu agize akana kena kikora ku mpena kayishura ariko ubu isoko nta soko ni imwe ushoboramo imperero nashaka kubaza ni ryari icyo kiri ngo kizohera kugira abone neza yuko ibyo bitunga ubu bikomeye cyangwa kugira inyama zabyo no kubishora.
Murakoze cyane. Reka duhe
nawe murakoze. Ubwo murakoze cyane. Kwizera yabanije Mbega none ko tubona indwara itagira akarindwi ati hoba hariho ingingo ziriko zirafatwa ku mbure kugira ngo indwara ntihaze itandukira ibindi bihugu kumbure ishike n'ahandi. Icyo twamumenyesha ni uko ababijejwe bariko barabikurikirana. Hariho ndibuka ko mu minsi iheze hariho inama yo kwiga ingene boshyiraho imigambi y'igihugu yo kurwanya ikiza cy'akarande k'impene iyo ndwara. Iyo nama yabereyeho bitumye bifasha muri Kenya ejo bundi yari inama y'abahinga kwari kugira ngo bakore ibitabo bizobafasha kugendera ku ngingo ngenderwa kuri kugira ukuntu bo kwitwara kugira ngo indwara ntigume irandagata ngo ije hose. Murumva ko hariho ibiriko birakogwa ariko kumbure ababijejwe ukuvuga no kakamu nk'aba mu karere ko mu biyaga bigari ababo mu karere ka yase yuko bohaguruka rwose kugira ngo twese hamwe turwanirize icyo kiza hamwe kuko natwe mu Burundi twakibonye kiza natwe cavuye hanze kizanye mu mpene nkeyi bari twari twaguriye mu bindi bihugu. Nsha mwumva ko rero bikwiye koko icyo kibazo bacicarira bakagica bafashije. Ariko rero icyo nubahanura abagenzi bacu kumbure bari mu Burundi mu ntara zitarafatwa no mu ntara kumbure no mu bindi bihugu ni uko umuntu nk'ibi bihe uguze igitungwa wo kwirinda ukabanza ukakwimanya kugisuzuma. Navuze ikintu gisa nk'ikitagoye cyane nk'akarorero nk'uko ushikanye impene muhira cyangwa intama muhira imbere yo kwishyira hamwe n'izindi ukabanza ukayubakira ahantu kwayo nyine ikahamara nk'indwi imwe cyangwa indwi zibiri iri ukwayo ku buryo usanze kumbure uwo mugera wari ukiriye mugabo utabwibonekeje ntihabwe icyo yandika izindi.
Radio Isu ya Amerika i Washington DC ibiganiro n'amakuru twabateguriye bigiye kurangira. Nyamara twashaka kubabwira ku bakunzi b'umupira w'amaguru ku vyerekeye kimwe cya kane cy'ihiganwa ry'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mu nkino ziza kuba mu masaha make ari imbere. Umugwi Real Madrid uza guhura na Juventus mu gihe Bayern Munich iza gukina na Sevilla. Rero amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira. Mu kurindira mwese ndabifurije ibihe byiza.